Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi ya mu Kinyarwanda. Miriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri munsi wa Mungu, itariki 21 y'ukwezi kwa kabiri mwaka wa 2016. Muri kumwe na Frederic Nkunikije. Ubu nkuko mubimenyereye, ni cya gihe cyo kubashikiriza ikiganiro giha ijambo abanywanyi b'i Radio Ijwi rya Amerika muri Sanga. Mu Burundi muri iki gihe urwaruka ruva mu migambwe itandukanye hamwe no mu bwoko butandukanye rumaze iminsi itari mike rutunganya ibiganiro, haba mu gisagara cha Bujumbura canke mu bindi bisagara by'igihugu. Uruhara rw'abaskuti muri ibyo biganiro n'uruhara rumaze kwibonekeza cyane. Iciza kivugwa muri ibyo biganiro bitunganywa n'ubwo rwaruka na kamo cyane cyane rutera urundi rwaruka karusaba kwijijukira bikorwa bishira imbere amahoro, umutekano hamwe no kwihanganira. Nyina ikindi kintu ciza kibonekeza muri ibyo biganiro bigize iminsi bitunganywa n'urwaruka nuko urwaruka ruriko ruri kangura rukabona ko kazoza karwo gashobora kugiramirwa kubera abanyapolitike bo ku mpande zose baruha inyosha mbi zirusamaza. Enacho gituma muri ibyo biganiro urwaruka rutera kamo gasaba urundi rwaruka goba rwijijukiye ibikorwa byo guhungabanya umutekano kuvavanura n'ibikorwa nk'ivyo maze rugashira imbere inzira y'amahoro. Uyu munsi rero duhiriwe duhishije kuko turi kumwe n'abamwe mu rwaruka batunganije ibyo biganiro mu gisagara cha Bujumbura hamwe n'umukuru w'ishyirahamwe rivuga ko rifise amahoro n'umwizero. Turi kumwe bwemere na mbere na Jean-Claude Nikwibitanga, akaba ari umukuru uyu yoshirahamwe ikashyira imbere umugambi w'amahoro n'umwizero. Mwiriwe neza mushyira ntaye Jean-Claude.
Mwiriwe neza Frederic.
Murakomeye neza ngaho.
Ego n'amahoro.
Ni turabashimiye kuba mwitabye ikiganiro. Turi kumwe kandi muri iki gihe na Marius Ngendakuriyo, akaba ari mu rwaruka rwagize uruhara muri ibyo biganiro. Marius, mwiriwe neza.
Mwiriwe neza.
Murakomeye.
Yego, turadundega na mwebwe.
Yego, murakoze cyane rwose. Mukanya turarindiriye umushyira na Arno irakoze, ariko nibaza ko tumubona mukanya. Turaza kumubona mukanya. Ya mu okay, umuhinga mu byo mambwiye ko Arno nawe nyene amaze gushika. Arno, mwiriwe neza.
Mwiriwe neza Frederic.
Ni murakomeye.
Durakomeye namwe n'impore.
Na mahoro.
Tutari mahoro na twebwe.
Ni byiza cyane. Tutarinze rero kubatesha kanya, nashaka dutangure kumushyira na Jean-Claude ni kwibitanga mutubwire Jean-Claude ikintu cha cyimviro cabaje mu gute kugira ngo mubone kugaruka rukwiye kuja hamwe cyane cyane muri iki gihe mu Burundi ubona kugaruka eka gwaraba na ingwe bivuye ku migambwe yarwo canke bwo kubgabo eka ibisagara babamwo. Ico cyimviro caje gute mushyira na he Jean-Claude?
Murakoze kuri cyo kibazo mumbajije. Mu bisanzwe cyo cyimviro cyavutse mu mugambi ushigikiwe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya Union Européenne, n'irindi shyirahamwe ry'Abafaransa ryitwa Comité Catholique contre la faim pour le développement. Bisanzwe bishigikira ibikorwa kuva kera by'amashyirahamwe yacu y'abaskuti n'irindi rya Heja ngaha mu Burundi. Hanyuma rero muri uwo mugambi mu bikorwa twari twarategekanije gukora muri iyi myaka hafi ibiri, kwari uko dushobora gushyira hamwe urwaruka rw'abanyepolitike nk'uko twabikoze mu mwaka w'2010 imbere no mu matora n'inyuma y'amatora, hanyuma bagashobora kwicara hamwe bakavuga n'ingorane bafise ata uri yugwa wundi mugabo umwe wese akavuga ibyiyumviro uko abamutuma cyangwa abamurongoye haba mugambwe cyangwa mu mashyirahamwe yigenga basanzwe babishyira imbere. Ni igikorwa rero gisa n'icyabandanije icyo isemo twari twaragize mu 2010. Ubu rero tukaba tugeze hafi umwaka ugera kabiri turiko turakora ibikorwa nk'ibyo, kandi turabyishimira ko dushobora kuronka urwaruka rudafite ibyiyumviro bimwe ariko bakicarana atanumwe yeruri wundi ariko bagashobora kushika mu kuvyumvira dushobora gushikiriza bakuru babo kugira ngo babane batrondeza kazoza keza ibibazo bisanzwe duhanze twese.
Jean Claude, icyo gikorwa ndibaza ko kitoroshe mu ntango muzi ko habaye ndyane za politique eka cane cane kuva mu kwezi kwa kane kumwaka uheze, icyo gikorwa mu ntango nduva ko mwagitangwe kuva kera mu 2010 ariko intambamye mwa mwaragize mu ntango ni nkize.
Intambamye twagize mu ntango nuko tugiheza ibikorwa bya mbere ibyo twakora byo gukoranya urwaruka kugira rwigishanye duhereye ku bari bagize inyigisho amahugurwa bimwe twita amahugurwa nuko haciye hatamwo ibibazo bya politike aho usanga urwaruka rujuragirika nkuko mwabivuze ugasanga mu mayira abiri batazi bo bakurikira n'uwo badakurikira hanyuma rero ugaca usanga byari bigoranye kugira ngo dushobore gukoranya urwaruka mu gihe bataba bazi bati abaturongoye abadukurira babifata gute mu gihe twoja mu bindi bafata yukumenga byo bari byo kubasamaza. Rero mugabo mu mpera z'umwaka urangiye 2015 twarashoboye kugenda turavugana n'abasaza barongoye ubwo rwaruka baratahura yuko ahubwo cyari cyo gihe cyiza cyo kugira ngo tubabwire ibyiyumviro atabihengamiye kumbure mugabo ushobora gusanga byo kwegeranya urwaruka rukavuga rumwe.
Mu majambo make mwihweje ibikorwa mwatangwe kuva icyo gihe gushika ubu uye intambwe imaze gushika ko niyihe mugereranije kuva kuri zero gushika nka cumi akaba ari mwashikiye umugambi mwishinze zero naho akaba ari nko mu ntango mugereranije mushitse nka he?
Sinzi ko muntomorera neza.
Reka ndagutomorere niko ndakubaza ahantu mwamushikanye icyo gikorwa cyo kubona ko ugaruka rwose mu Burundi guja hamwe rukavuga rumwe rukashira imbere imigambi y'amahoro ubumwe kweka kwihanganiranira kurekuriranira iyo ntambwe umuntu yayishoboye yabageze icumi ku icumi tuvuye ku giharuro zero gushaka ku icumi mugeze hehe?
Ndengeje urugero kubera ntambwe iracariho batunganije ibikorwa nk'ibyo onye ku mice itatu. Igice cya mbere cyararangiye mu ntara zitandatu dusanzwe dukoreramo ari Bujumbura Rirare, Bururi, Gitega, Karusi, Kayanza. Aho hose rero mu gice cya mbere twarashoboye gushika ku mahangiro. Ubu rero tugeze mu gice kigira kabiri kandi dukoranya rwagwaruka nyine usanzwe ruri mu migambo ruserukira abandi mu migambwe n'abandi baserukira amashyirahamwe asanzwe akorera mu ntara. Bose baratwitaba uko twabatumiye kandi bataha bafite inyota yuko ahubwo byari ibintu byo kubandanya. Tukibaza yuko umuce ugira gatatu hoho tuzoheza tunashikire n'abarongoye tubashikirize amarekomandasiyo donc ibyumviro nyamukuru byo kugira ngo baze baradufasha badutware tubatore badutware mugabo badutware bashyira imbere ibibazo bisanzwe bihanze urwaruka atagucagura ngo ujya ngo nwayoboka naka ubundi nwayoboka uriya anye. Rero turashobora kwiha nk'amanota ashika 70%, ni ukuvuga nka 70%, kubera turacyasigaje amezi hafi nk'atanu yo kugira icyo gice cya nyuma kandi twibaza ko tuzoca dushikira na bakuru babo basanzwe aribo bafata ingingo twibaza ko zoba zibereye inyishu z'ibibazo by'urwaruka.
Tugume hafi Jean Claude ni kwibitanga turakugaruka ko abanywanyi bi radio Ijwi rya Amerika bari kwarumviriza kandi mukanya turatangura kubaha ijambo ariko imbere yaho reka tubaze Arnaud Irakoze Ekadamarius ngenda kuriyo ikintu bashobora kuba bamaze gukura muri ivyo bikorwa bitunganywa n'urwaruka. Reka dutangure kumushikira naye Arnaud Irakoze. ijambo ni rwawe.
Murakoze cyane kuri ico kibazo. Twebwe kuva ibyo biganire bigitangura baradutubira hama tugahurwa ruka tuvuye mu migango myinshi hama tukaba katuwe inyigisho zizanye bwa mbere na mbere no kwihanganiranira kugeza nyine two umuntu yotunganya amatasi gihaba ingorane ningeneye mu matasi umuntu yobyifatamo neza kugira abantu bose kugira bayaheze baronke inyishu bose batarinze atawutsinze atawatsinze rero ibyo biganiro bwa mbere na mbere cyo tubikuramo nuko kubera tugitanga usanga dutinyana tumaze kuja hamwe tukavugana turuguruka ubu umuntu aruguruka gashikiza icyumviro kitabitamugoye ubundi agashikiza ikindi cyumviro ciwe hama tugafata tukamenya yuko naho tutaba dufite ibyumviro biri kumwe tweze tereza kubana kuko zinyigisho ziradufasha kwigisha kubana marwe ubutandukane bwacu
ni ukuvuga ko
hama icaka
ijambo
kabiri haravaho hari igihe tubakorera ibikorwa byo mu migwi ibyo bikorwa niho dushobora kunonosora cyane nyinshi tuba twagize hama ugasanga no mu nyuma tubanganije tubonana tubandanije tuvugana kubera ubugenzi tuba dushoboye gukura ngaho onye twamenyanye tukamenya n'ibitugoye ubugize ingorane akatuma ko mugenzi wiwe ubugize urubanza akadutumira mugabo wo kubera tuba twahuye ngaho onye
mu majambo make ikintu cyo kimenze nk'ingorane ziri muri ibyo biganiro mujya n'ugwaruka mwatubye ko mu ntango byari bigoye ubu mutubwiye majambo make ibintu mubona ko bimeze nk'inzitizi bibobuza gushikira aya manota 10 ku 10 twavuga ni nk'ibi
kenshi iyo y'ugwaruka ruri mu migambwe usanga rukurikiza inyigisho ruhabwa n'abatwara uwo mugambwe hariyo rero aba ugwaruka rutinya gushikiriza icyumviro kavuga ati je nashobora kuvuga iki mukuru w'umugambwe araza kushavura cyangwa aho mbaye bagashavura rero biradufasha cyane kwiyugurura tukabose akavuga yisanze kuko turamenya yuko naho tuvugira ngaho bitarenga ngaho kandi urumva twetegereza kuvuga kugira dushobore gutoza inyishu ko ibyo bitaba bigenda ko batwigisha cyane ku bijyanye ibibazo biba bihari mu gihugu n'ingene byohera mubose agatanga icyumviro kivuye ku mutima
Mwushu ya nahe Marius ngeda kuri yu na mwema igizu wa hararu kome chana goste mwuzio vigani ilo mutubugire ikino mumaze kunguka mwuzio vigani ilo ubu mutandukani ye na humwadi muhagaze imbele kumutaguli mwuzio vigani
urakoze chane ubwambere nk'uko umuvuka nyiwacu Arno ajije kubivuga mu ntango byaraboneka yuko hariho ugutinyana hagati y'abaje baserukira imigambwe cyangwa amashyirahamwe mbere kandi n'abaje baserukira amashengero ariko uko umwanya wahera warabona yuko utera tumenyerana mbere tukavugana ukuri bamwe bakavuga ingorane bafise gucyo abandi bamwe bakabaza abandi bakishura ukumva neza yuko intambwe iriko iraboneka buke buke mbere novuga yuko ubwa mbere byashitse n'igihe usanga umuntu atinya kuvuga icyo yaje aserukira ari umugambwe cyangwa ishyirahamwe mbere ndibuka yuko n'umumenyeshamakuru yari yaje gufata amasanamu bigeze no kumwangira kugira ngo ntafate amasanamu mugabo mu nyuma byarahavuye birakunda turabona neza yuko bwa bundi byariganiro byari bikenewe yuko biduhuza twese kugira ngo tugende twumva yuko ubwo babugabanutse twarahakuye rero intambwe ikomeye cyane kubera ko ubwa mbere twabonye yuko ibyo biganiro byo kwama bitunganywa kugira ngo tugende tuvugana ukuri icya mbere cyaboneka kwari ugutinyana mu nyuma nababwiye yuko byagaragaye yuko ugutinyana byagiye bigabanuka iyo ni intambwe tubona ikomeye cyane twaramenyanye turahana amakontakt turabona yuko nejo uzo bakeneye uwundi azoheza akamurondera gutyo tukabandanya tuvugana ukuri
turetse icyo kibazo cyo gutinyana ikindi kintu cyo kimeze nk'intambamye ubu gituma imigambi mwifuza mutayishika ko mu maguru mashani nk'iki
intambamye twabonye nyamukuru kenshi hariho ukutavugana ukuri mbere duka ibiganiro twigeze kugira mu kwezi kwa kabiri ku magenekerezo ya 13 na 10 na 12 na 13 ukwezi kwa kabiri uyu mwaka w'ibihumbi 2015 aho higeze gutunganywa ibiganiro nk'ivyo bihuza ugwaruka ico gihe byari byatunganijwe n'ishyirahamwe Komeza riri kumwe na EAC. Twaraganiriye mbere turerekana intambamyi zihari ugwaruka rukunda guhura nazo, na cyane cyane twaranapfunditse n'ibintu bikomeye. Turafata ingingo, turerekana ko tugiye kwengengana ugwaruka, tukagira inyifato nziza imbere y'amatora, mu matora, mbere n'inyuma y'ayo matora. Ariko mu nyuma byarabonetse kumengo ntitwavuganye ukuri, haraba ukutihanganiranira. Rero intambamyi tugira nuko kenshi hari igihe usanga ugwaruka ruganira, ubwo ugasanga ibyo twagiye dupfunditse ejo si byo bahejeje ngo bakurikize. Iyo ni intambamyi ikomeye cyane, bisaba yuko ari kuza umuntu aratosora ku munsi kugira ngo iyo ntambamyi ishobore kuhava.
Muvuze ikibazo gihambaye cyane rwose cyo kuvuga no kuri ico kibazo n'abanyapolitike benshi mu biganiro twagiye turagira bagiye barashikiriza bakavuga ko ico ari intambamyi ikomeye cyane rwose ko batavuga no kuri. Ariko nkuko mubivuze, ico iyo ntambamyi yova mu nzira nkamwe ugaruka rwose ka n'abanyapolitike bose bafashe ingingo ko bategerezwa kuvuga ukuri, ukuri kose ntwama kuryosha igihe cyose. Ariko guhendana n'ikintu kibi cyane rwose. Muri aka kanya turafite umunywanyi wa radio Ijwi rya Amerika, Laurent. Mwiriwe neza?
Mwiriwe.
Mura hamura kome?
Ndi muri Kenya ariko ndi Murundi.
Muri Kenya ni vyiza cyane rwose. Murafite ikibazo turiko tuvuga cyane cyane ku ruhara rw'ugwaruka mu Burundi. Hariho urwaruka ikagwafashe ya mbere kugira ngo rujijure urundi rwaruka, abarundi bose, ko ibintu bapfa vya politika ari ibintu bitagira akamaro na gatoyi kazoza kabo. Nivyo turiko tuganira na mushyantare Jean Claude ni kwibitanga na Marius ngenda kuri hamwe na Arno irakoze bakaba bafise uruhara ruhambaye cyane rwose muri ibyo biganiro byatanguwe. Murafise ikibazo, murafise icyumviro?
Icyumviro ntabwo gukengera kwirirwa kwaruka kwafashe umugambi ko n'umugambi mwiza wubaka igihugu.
Yego.
Ariko iki na jamba cyabo basore cyane kuvuga mu rwaruka aba bantu bazinyegezamo kandi bakaba ngombwa ko batanguwe banjye. Agamba za basore kwigwa rwaruka mbere barize neza barakugwa rwaruka rutwara rimwe batanga abandi kugira babice mu nyuma y'izo nama bagiye. Nimba atari uko nawe bategura iki muri kazoza y'imbasi gitwe n'ubutegetsi cyangwa adasigije n'ubutegetsi. Amangata nongera nkatera kamureta ureke gukoresha igwa rwaruka ahubwo urikoreshe mu iterambere, kuko nibo barukoresha mu bikorwa byo guhara by'ekonomi igihugu. Ureka nawe batavuga rumwe badaca kuri ibyo badaca kuri igwa hamabone kukonona igihugu. Niyo mpamvu yakamo ubwo rwaruka rwene nyine aba ariko rwisiye akoreke gukurikirana politiki, gukurikirana ibiteza imbere igihugu cyacu. Ariko igihugu ni kadoza kacu kandi tugenda tukigira transitini.
Murakoze Laurent, impanuro nziza. Ibibazo navyo reka mubajije tureka dutangure kuri Arno irakoze twumve ko afise inyishu ngufi. Arno?
Oui, ndabumva.
Ikibazo
nacumvise umunywanyi yoteza kumenya yuko twe ugaruka dusangiye byinshi imiryango turimwo cyangwa amashirangwe turimwo se yodutandukanya ku buryo tukubaka igihugu cacu. Twe ugaruka yoteza kumenya yuko dutegezwa gufata iya mbere tukubaka igihugu cacu, ko dusigaje imizi twe dufite inguvu kandi dusibise nyisho kibamo. Hama kuri izo mpunge ngafise yuko hariho abanyepolitike bashobora kuba bakoresha ugwaruka bakoresha ibitari byo yotekana cyane, kandi nkatumira urundi gwaruka yuko imbere yuko rushira mu ngiro ibyo barutumye bobanza bakubitiza umutima mpembero rukama kwibuka yuko ikintu cyose gikoze bakoze bateza kucishura. Hama ikiri naco ugwaruka uteza kumenya roja muri ayo mabi yuko ingaruka mbiteza kuda kandi zikabafata, kuko ahanini ugwaruka gituma barukuriki barutumira ibyo bintu usanga ari kubera dafise aho rwigedeye cyane cyane bashatse kuvuga nka vulnerability economic bakaruha nk'amahera ngo ruje konona rutere ibintu rutere n'ibinyi. Bogerageze rero bakaja hamwe bakagira amashirahamwe y'iterambere, bakagira amashirahamwe y'inkino, murazi ko n'inkino rimwe rimwe zihuza abantu zigatuma zashigikiranira, bakibuka yuko ibita batandukanye mu migambwe yabo cyangwa mu byiyumviro byabo bituma tubaka igihugu cyabo.
Ego meleka tubaze na Marius agira icyo avuze kuri icyo kibazo imbere yuko tu abantu mushyana Jean Claude nawe nyine akagira icyo kivuze ko Marius
ko birashoboka yuko nyine ugwaruka kenshi rushobora gukoreshwa n'abanyepolitike, mugabo ivyo twarabonye yuko ugwaruka rutoheza ngo rugume ruhajujutira kubera ko nibo ba mbere bafise igihe kinini cyane cy'ukubaho kandi kenshi ingaruka mbi nyinshi zishyikirwa gwaruka nyene nico gituma twagiye turahanurana tuvuga yuko byiza ubwabo bo kubitiza gatima mpembero ntibakoreshwe ahubwo bakitaho uriho ibikorwa by'iterambere kuko ingorane nyinshi cyane nuko gukoreshwa nabo banyepolitike babafumbatisha utuntu twinkica ntikize bagacha bakoresha ibikorwa bibi bituma kumvure ubuzima bwabo gushobora gufutana na cyane cyane abenshi muri ugo rwaruka babikora kubera ko baba bafise ubukene budasanzwe nico gituma twavuganye yuko byiza ari ukurondera gukora imigambi y'iterambere mbere turanaboneraho gusaba leta canke abandi bagira neza kugira ngo bagerageze baze barafasha ugo rwaruka kugira ngo rushobore kwitunganya mu migambi mito mito yotuma bataguma basamara basamazwa n'abana bariya riho biteho ibikorwa by'iterambere bituma bataguma bajya mu bikorwa bibi bibi
mu shena Jean-Claude ni kubitanga hari ico umushikiriza ku makenga yashikirijwe na Laurent avuga ko niba hari gihe n'ibitero bibandanya canke ika urwaruka gwicwa aho hari abaza mu biganiro batarajijuka
ahubwo nubanza gushimira umushinga ntahe Laurent yaterere ivyumviro naho numva atari hafi y'igihugu cyo cy'amavukiro ko kumuha bivuga nibaza yuko abagabo barara kubiri mugabo karota kumwe atanze intererano nk'uko na Arnaud n'uyu mwene wacu wundi abishikirije twama twatanze muri ivyo biganiro twashoboye gutunganya ahanini kuva mu kwezi k'umunani iyo twahereye mu ntara ya Karuzi twagiye turaca ku masonga ivyagiye biraranga waruka muri ubwo buryo nyene bw'uko bagigwa ibikoresho na bakuru babo baba abo mu migambwe canke mu mashirahamwe yigenga usanga ubwo rwaruka barugize n'ibikoropesho kandi bakabahendesha utuntu kutudendedende nk'utuyoga canke udufaranga atanico bashobora kwimarira mu nyuma turaheza tugira n'ivyigwa mbere sinovuga ngo n'ivyigwa n'ibiganiro vyo guhanahana ivyiyumviro hamusanga umwe wese yigisha uwundi bagashobora kwerekana yuko ahubwo muri ubwo bwinshi bw'ugwaruka ibitigiri bashikiriza usanga ugwaruka rugeze mu mutigiri w'ibice mirongo hafi mirongo indwi by'abenegihugu tukerekana yuko izo nguvu ako tuzikoresha muri abo badushyira mu bintazi kuzikoresha twebwe nyene tukagira aho twigejeje hanyuma icyo nokongera ko kindi nuko nkuko Arnaud yabivuze ako nokongera ko nuko turaca mu mizi igituma ugwaruka rumwe rumwe twebwe nidukunze gufatira mu kivunga ugwaruka rumwe rumwe rutwaranye abahururu rugafata inzira idashika mu kuja gukoreshwa mu bikorwa bigayitse abo nabo kenshi biciye mu mizi twasanze ahanini n'ubukene ubukene butari mu gwaruka gusa ubukene buri mu Barundi bose kubera ko igihugu cyacu kiracarondera kugira ngo gishyire ku ntambwe ishimishije ubwo bukene Burundi bufise ugwaruka bwo gukorora hatumwiye kuko rutunze inguvu nyinshi ari nacyo gituma ababakoresha babakoresha mu gukoresha izo nguvu zabo muri bibi aho kudushyira muri byiza mbera ko nuko aho tugeze ubu unye biragaragara yuko ugwaruka rurashima kandi baranabyivugira ngira mwabyumvise naho mubaza abandi barabishima mu minsi ya mbere baratinyana mu minsi ikurikira ahubwo bifuza bati mbega ko hakiri iminsi myinshi tudasubiki ko mbona twari twagize umugwi umwe nagira nshishemo akantu iyo tubatumiye kugira ngo ntihagire wino wundi tubanza kwabwira yuko tugize umujyango umwe naho hariho ibidutandukanye uburebure ubugufi abinzo babirabura abazungu ntumbaze banyamwema ibimuga mugatukabwa tugize umugwi umwe twaca dushinga amategeko nka kujya igihugu cyose canke umugwi munini cyangwa mutonyi buteza kufisa amategeko tugaca tubanza tugakuraho za ntamba myi zose zituma umwe wese yo kwinuba mugenzi we hanyuma bagaca bavugana umwe wese kuvyumvira vyo kandi tukavyubahiriza
ivyo ni ibintu bihambaye cyane rwose mu shyankahe Jean Claude ni ibintu bihambaye cyane rwose tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda reka duhe n'ijambo undi mu shyankahe arindire ku murongo Melance Mwiriweneza
neza cyane
murafite ikibazo murafite icyumviro
ego nangise cyumviro hamwe n'akabazo
ego duga ku ijambo
ndabona ugwaruka muri kino kiringo urufise itonga rikomeye cyane nkuko uwo mushinga nawe yagiye kubivuga ubu muri kino gihe ugwaruka rufise ingufu zikomeye cyane zo kubaka igihugu ariko urabona kenshi aho kubaka igihugu usanga abanyepolitiki bari kuruga izo nguvu arizo bakoresha kugira ngo bo biyubakire bongere bubakire izabo bateze imbere ibikorwa byabo nagomba gutera rero ugwaruka ndarumenyesha ko mu kubaka igihugu cacu twebwe ugwaruka urundi bwejo naho turi mu bukene bw'uko bumeze yavuze ko ugwaruka atariko rukinya gonyene ariko ugwaruka gonyene niko rugeze ahabi cyane ubukene mu kubura akazi n'ibindi ntakwiye ndondagura nagomba kucanshikiza na kandi cyari icyumviro cyanjye cyo gutera ugwaruka ko mu kubaka urundi bwacu bw'ejo tutabufatira ego nabavuga ko akazoza gategurwa na kahise ibyo duha icyigwa twebwe ugwaruka kuko abari kubaka ibyabo bakoresha ingufu zacu twebwe ugwaruka bakaronka amaronko yabo ego naca mfite akandi kabanza rero nubaza kumbure umutumire wacu ugwaruka mu kino kiringo dufatiye ugwaruka ngo ngaha mu Burundi leta ifise akahe iyihe myiteguro canke no kwita ingingo izofatira ugwaruka ruzokwita canke rugatwagwa n'abandi bandera inyungu zabo ingingo ruhasha izofatirwa na mwene gutwara ukugwaruka muri ivyo bikogwa bizabigayitse kugira kabiri leta ifise iyi migambi no kwitaya kazoza kandi iboneka yo gushyira mu bikorwa by'iterambere yoba yaragiye muri ejo no kwita mu migambi ya leta y'umwaka wose leta ifise imigambi iyi iboneka kugwaruka kugira ngo rumenye ko neza kandi rubone ko neza rugiye gutera imbere biciye mu zanguvu zago nuko murakoze icyo cyacyumviro cyanje
murakoze Mirance mushikije ivyo mu biro bikomeye cyane rwose kugwaruka rukwiye kumenya ko rudakwiye gukoreshwa n'abanyapolitike naho rukenye iyo habaye umudugararo iyo habaye ingwano bwa bukene bwiyongera gusumba ibibazo muwajije bibiri n'ibibazo bihambaye ariko sinzi ko mu batumire harimo ushobora kwishyura ibyo bibazo ndabaha kanya bagerageze cyane cyane ndaza gusaba umushahara Jean Claude agerageze kuko n'ibibazo byo tugwa cyane cyane abajijwe ubutungane mu Burundi mwaje ikibazo kibaza niba abantu ugwaruka rutumurongo eka abarukoresha abanyapolitiki bohanwa gute mwavuze kandi ni imigambi leta yo ifise yo kwita ugwaruka kugira ngo habe imigambi iterambere yo tuma ugwaruka nago nyine gwiteza imbere ibyo cyo naco ni kibazo naco nyine cyo kwishurwa n'umushikiranganje yajejwe vyereke ugwaruka iterambere ariko reka tubaze umushyana Jean Claude Deniba icyo kibazo cyora gishikirizwa n'ugwaruka mu kivuga ko iki mutanye inshu nki murashikira abategetsi mukababwira ibyifuzo by'ugwaruka
murakoze cyane kandi ngo mashimire Melance ku ntera natanze no ku bibazo kuko ni ibibazo by'inkora mutima nibaza ko mpava ndamuha inyishu ishimishije kubera twebwe tuvugira leta ariko ko icyo nashimye ari nacyo gituma afashe ijambo ku kibazo cya mbere ciwe yabajije nuko kwebwe turabaza bene gutumirwa mu biganiro imbere yuko tubitunganya kandi tukaca tubona igikenewe icyaricyo nko kuri icyo yarabajije ku byerekeye guhana abo bantu bo kwirekura bakihereza abanyepolitiki bashaka kubakoresha ibitoteza imbere urwaruka twebwe icyo dukora hariho mu byigwa duhanahana ku ibyiyumviro ikigo kijyanye no gukundisha igihugu aho rero hariho ibice bitandukanye harimo n'icyerekeye agateka kazina muntu tugaca tugaruka n'ibyerekeye demokrasi aho twerekana intwaro ibereye ko ari intwaro idashobora kwihanganira abarenga amategeko uko ari kose agenga igihugu na cyane cyane yuko agushyira imbere guhana atagufukira ibibi biba byakozwe nk'ibyo tumenyereye kubona mu bihe bigoye byagiye biraranga kahise ku Burundi tushyira imbere rero yuko uwakoze ikosa yorihanirwa ku rugero rw'icyo aba yakoze yaba mu ugwaruka yaba n'uwo munyepolitike amuhimiriza gukora ibitaroranye twebwe dushyira imbere yuko hoba icyo twita etat de droit wakoze ikosa akarihanirwa ikindi cya kabiri yabajije ati leta yo koriki itegekanye iki no kuri sindi umuvugizi wa leta ariko icyumviro ciwe n'ikibazo harageze ko kibazwa nacyo gituma mu bindi byigwa twagiye turahanahana ku ibyiyumviro tuhereye kuri za nguvu nyene dufise tugafatira n'uburorero bw'aba batumiwe mu mahugurwa turerekana yuko dushoboye hanyuma tukigishanya ibintu byo kwiyungunganya mu gihe leta itoba yashoboye gutegekanya ivyari kabazo ugwaruka tugashobora twebwe nyene kwiyungunganya tukigishanya ingene twokwiyungunganya wanashaka tugasahiriza inguvu za leta yashizeho mu kugira ngo ntitube inderamaboko ahubwo dukoreshe za nguvu zacu tukizifise
ego me murakoze mushyana he Jean Claude ni kwibitanga muragerageje kwishura ibibazo bikomeye cyane rwose eka muratanze umuco ku bibazo tuzogaruka ko kuko imigambi guteza imbere urwaruka ni imigambi ikomeye cyane rwose ku gihugu kuko igihugu kitagira urwaruka igihugu kitagira urwaruka ariko ratera imbere eka usanga ho gishora kuja naco nyene muri aka kanya turafise wundi munywanyi wa radio Ijwi rya Amerika Alexi tubibutse turiko tukira ikiganiro muri sanga murafise icyumviro murafise ikibazo cyane cyane ku byo turiko turavuga byerekeye imigambi myiza iriko ishirwa imbere n'ugwaruka y'ugutsimbataza amahoro eka guhindura imitima y'abarundi cyane cyane muri iki gihe hari uruhagarara rwa politique Alexi ijambo ni gwawe
ego murakoze ku mijambo muramahoro
namahoro
ndaramukije abakozi b'Ijwi rya Amerika mwese
murakoze turakuramukije
niwampaye ijambo nanjye ndamuhozemo
murakoze gushima
nuko nashaka kugaruka ku kazoza ka kugwaruka muriko muraganira ku uyu munsi
ego
nta kombona kazoza kugwaruka muri iki gihe turimo kuko ubugwaruka nigo rukorwa higwa buhongo nigo riko ruricwa dorese nk'abari ku butegetsi ubu baribaza ko muri kazoza kabo bizagenda gute mu gihe ubwo gwaruka bo kwikoze ko muri kazoza kabo ubu bari kubarugandagura niko bahera gifunyimijiro nk'uko bayivuze ibyo kuvuga ngo bari ko barategekanyiza kazoza gwaruka ntabwo nakabona nkanjye ubwanje sinzi nk'abandi ngene babibona sinzi ndi wamutumire ari ngaho ingene yabibona ko kazoza bari kubarategekaniza ugwaruka aho kariko karava nuko impunge ngaho fise ndafise impunge ngizi nibaza none igihugu ubu kiri muyabira hari imigwi ibiri ishyamiranye donke nahiyo mbigutaremera kuganira kugira ikemure kazo za ku Burundi ugwaruka bo baba bafite ikibanza gice so abo bose baje kubategeka kwerwaruka ni ngombwa bagira ico bakore igwaruka gutuma baje kubutegeka aho kuruhera nk'ifimijiro nasaba ko tukuri nimba bo kwikubita gashi bakarawe ngene kumure boraba kazo za kugwaruka nako kugira kabe neza abanda bashimiye habisi no rangiza mvuga
murakoze murakoze Alex
kugwaruka nawo niko ndahohoterwa namenye sa ariko barandondira boko bohagarika ndananje ndiko ndashaka kazo za ku Burundi kugira tuve mu buja tugire nte tuje muri kazo za keza nibahagarike kumwigabangirira nabi
ndabashimiye murakoze Alex reka ico kibazo cawe izo mpungenge ufise tuzibaze abo bashika ntaye batanguye ivyo biganiro Arnaud irakoze na Marius ngedakuriyo Arnaud irakoze mwihweje ivyo murimwo n'imigambi mufise no kuntu urwaruka rwikorora bitaba urwaruka rufise kazoza mu Burundi
ego cane murakoze kuri ico kibazo ugaruka go mu Burundi urafite kazoza cyane kuko naho wabagiye ariko warashikiriza ikibazo yavuze ngo ugaruka go mu Burundi nibaza ko atarugaruka gwose numute mutoyi ugaruka rumwe usanga gwagiye mu bintu byo gukora nabi cyangwa utagira neza ugasanga ingaruka mbizi garutse kuri gwa rero mu Burundi ugaruka urafite kazoza ubwa mbere na mbere ugaruka ndego gwinshi kandi hari ugaruka gwinshi ariko uri ku kizi ko ruriga harimo n'undi rwaruka ruguma ruhanura atwe nk'abatwe tugwa tujya mu biganiro naho nyine tuguma dushaka ko tworonka inyigisho tworonka impamya bushobozi bwo rwo dushobora gufasha urundi rwaruka rwo tabagwa tsaga umurongo dufasha urundi rwatugereke yuko inzira rurimo idatomoye abafata indi nzira nziza hama ibyo navyo urumva ibintu bitoroshe cyane tugumiza ko tuguma tubandanya hama bishitse tugashora gufata uyu mugwi turashobora kugira ubundi abo nibo ca dutuma guhana urundi rwara kwa kugira turebe yuko igihugu cacu cyoshobora gutera imbere hama bwa kabiri rwaruka rago turafite byizigira cy'ibyacu bizogenda neza ibibazo turimo ni ibibazo tujya turacamo kubera ibintu bya politike ariko nitwamara gutahura neza icyo cyo demokrasi hama mu Burundi gituma naho rero demokrasi gituma yishika nuko tudafise icyo bita mu gifaransa bwa cyo demokratike basanga wo mutiyumviriye kumwe wo mutabona ibintu kumwe basanga mufashe nk'umwanzi ariko iyo ni intambwe ture bashasha mu bundi bushasha muri demokarasi n'amatora nk'ubwize mu bisa by'amatora na yakana baye niba dukimera ari heza cyane ko turashinga ingufu kandi turashaka n'abafaransa bavuga ati vouloir c'est pouvoir
murakoze Arnaud reka tubaze na Marius ngenda kuri yo mwihweje intambwe imaze gushika ko mwihweje namakinga ashikirijwe n'umushana ya Alexi murabona ko urwaruka rufite kazoza mu Burundi
ego urwaruka rufite kazoza mu Burundi mugabo rero kugira ngo rushobore gutera intambwe hari ibyo twagerageje gusaba mu byo twashize mu recommendation n'ukuvuga yuko twasabye leta yuko yokora ibishoboka byose kugira ngo umutekano ugume umeze neza mu gihugu cyacu cy'u Burundi hanyuma twaranasabye yuko bugerageza guha ijambo urwaruka mu kurufasha kwimenyereza akazi rukiri rutoya ko kenshi muhora mubibona niyo urwo rwaruka ruhejeje amashuri biragoye ko rushobora guca ruronka akazi usanga kenshi bahiganwa n'abantu bafise uburambe mu buzi ku buryo usanga bavuga ngo experience de 5 ivyo rero bigatuma urwaruka kenshi rudashobora kuronka ubuzi mu gihe rero leta yogerageza korohereza ubwo rwaruka na cane cane kugira ngo babamenyereze akazi bakiri bato ibyo byo tuma urwaruka rushobora gutera intambwe ikomeye cane gose hanyuma ikindi twabonye nuko niyo leta nyine yogerageza gufasha kugira ngo yorohereze abanyamitahe bashobore kuzana imitahe ishobora gutuma urwaruka ruronka akazi hari ikindi twabonye kandi kenshi hariho imigambi usanga ihari yotuma n'ubwo rwaruka ruhakiriye ubwenge bwoshobora kwiyungunganya hari imigambi usanga iraba iterambere ry'amakomine iyo bita PCDC kenshi usanga niyo migambi ubwo rwaruka rutayitaho ngo ruyisome rurabe ibyo bikorwa byoteza imbere ayo makomine cyanke izo ntara twarabonye yuko rero ubwo rwaruka ugerageza kuzarura soma mwe nizo ngingo kuko hariho ingingo zikomeye zotuma ugo rwaruka nyene rwijutiye ibikorwa by'iterambere rukaraba izo ngingo rwoshobora kwinguganya rwatera imbere gusumba.
Ego urakoze Arnaud, urakoze Arnaud, irakoze abanywanyi ba radio Ijwi ry'America barabandanya nabo nyene kutwandikira kuri Facebook hari nka Amede ahishakiye twandikiye avuga ati icyumviro cyiza cyane kuko igihugu ni cyacu twese nizere ko ivyo bizobashitsa kubaho neza. Melance niyo nkuru nawe ati urwaruka rwo mu Burundi bwejo ehe tureke kwishinga abakinyi urubuga rwa politike twubake igihugu cyacu maze leta nayo yerekane imigambi ya kazoza ifitiye urwaruka. Kumba yara na wati mu Burundi nta rwaruka nta bakuze byose nico kimwe umenya ko utagiye muri politike ngurye ibiturire canke ngo wibe ntupfa utunze nta nakazo gatoye wo kubaka. Ico urwaruka rwoterera nuko rworeka gutererana urundi ngo ruje mu myerekano rwonyene nukuja hamwe tukikura umwansi kugakano. Turabandanya kubasomera utuma bwacu ariko muri aka kanya reka duhe n'ijambo mu nywanyi radio Ijwi ry'America. Désiré mwiriwe neza
cyane.
Murafise ikibazo, murafise icyumviro ku byo turiko turashikiriza, turi kumwe n'umukuru wajejwe gushyira hamwe ry'umugambi w'amahoro n'umwizero mushyira na Jean Claude Nikubitanga, turi kumwe na Marius Ngendakuriyo na Arnaud Irakoze, bose bari muri ivyo bikorwa byo gutunganya amakoraniro n'inama zo guhanura urwaruka, zo guha impanuro nziza n'inyigisho nziza urwaruka kugira guhiteho kazoza. Murafise ikibazo, murafise icyumviro
n'intererano kumbe nashaka kugira nterero. Icya mbere ndabanje kubashimira abo bantu bimbira icyo cyumviro ko ni icyumviro cyiza cyane ego kuko turabye ugwaruka mu bintu yaba duhitiyemo nibyo rwama rukoreshwa kandi ikibabaje barukoresha ugasanga n'abantu bamaze gushitsa indoto zabo n'abantu umwe yavuga ati jewe ndafise vize yuko nzokubaka inzu, nzokubaka etaje, nzokora imigambi nk'iyi, bo baramaze kuyishitsa. Ariko ugwaruka ruracafite za ndoto, ikibabaje ugasanga ari rwa gwaruka rufanye za ndoto, afise vize yuko azokubaka inzu kanaka canke etaje canke azokora mu bintu binini n'ibi, ugasanga aracari kuri ya migera diplome ya irose kubera kumbe bataronka ibyo nyigisho, ugasanga wewe afite ibyo ko azobikora ibyo byose ari uko arinze gukora muri leta, azokora mu bushikiranganji kanaka, wewe rero akaba azi yuko mukubishika ko azorinda gukurikira umunyepolitike. Ariko rero ubuzima buratandukanye n'ibyo, ubuzima ni nk'uko yoburondera mu maboko y'iyo mwabya bindi bigabo nyine akirondera ishobora kumubeshaho. Nuko rero nomba kumbura aya mashyirahamwe yegerageza agafasha ahubwo akarondera kumenyesha kwigisha abagwaruka bukikuramo yuko biza kugira abaje gukora ahantu kanaka, ahubwo ubwo bumenyi barose babufatanye na bwa byenge Imana yabaremana, hanyuma bakabikoresha mu kintu kanaka icyo cyo cyose bonyine bigirije bakarenze gukorera umuntu cyangwa ishyirahamwe cyangwa leta. Kuko turaje igihugu cy'u Burundi ko kingana nta gwaruka rwose ariko rurika ruzoronka ubushikiranganji bwose bose bazabukoramo, ni uko umwe umwe wese yamenya yuko ategereje gukora kumbura amashyirahamwe niya tegije nyigisho ikabanza kubahugura bongera ahubwo barondere n'ubundi buzikanaka bashinga amashyirahamwe bagira amahinguro kumbure abana babigireho bashobore kwiteza imbere. Kuko birababaza ibintu bimaze iyi minsi tubona, turabona yuko bababona ari uko babasanga kumarigara n'umuntu agusanze kwirigana bakaza kumvisha ati nakarakuriye umutega yombi mugambi aza gusanze ku kidari cyo kurikorera byo mugore ngo nagushikira muga kukubera gusanze mwirigana cyo kurakora umuhereje amatwi yose kuko nta kindi kuyikokisha.
Ego
rero kirabashimiye cyane abantu ahubwo bakomeje kandi by'ukuri barengera imigambwe kuko imigambwe ntacitsana n'Uburundi. Uburundi bizakomara Uburundi mugambwe byohera mu Burundi n'ubujyohera umuntu nakazovaho mu Burundi n'ubujyohera butoguma ari impeto y'abarundi bose. Murakoze cyane.
Murakoze Desire, impanuro nziza, impanuro zivuga ko urwaruka rukwiye kubeka kwijijukira ibikorwa byo gukarisha ubwenge bakagira ubumenyi, ubwenge barabusanganywe, hanyuma kugira ngo ikabashobore no gukora ibindi bintu bitandukanye, amizero atoba leta gusa. Mushe ntahe Jean-Claude nagira mugira icyo muvuze ku cimbo gishikirijwe na Desire, hanyuma mbonereho no kubabaza cyane cyane ku butumwa mwoha abantu bavuga ko atakizero bafise kugwaruka mu Burundi akizero kwa kazoza. Mu kanya gatoyi muzamukoze mwanya mbona uri kuri huta.
Ndeka mpere kuri ico nyene uhereje ko kubera nibaza ubushimye ko tukigaruka ko uyu mwene wacu Alexi yari yafashe ijambo, numvise umenga yarihebuye mugabo nk'uko uhejeje kuvuga nawe abivuze, Burundi bwaramyeho kandi n'uburiho n'ejo buzaba buhari. Kumbure ishusho bufise no musiryo twifuza yuko rizokwamaho. Twizera yuko ejo hazoba ari heza gusumba uko twabubonye. Ngira ngo kumbure twebwe n'umugambi wacu iyo proje ndongoye ku rwego rw'igihugu, twebwe twawutaziriye imbere yuko dusaba abadushigikira yuko twawutaziriye umugambi w'amahoro, kuko twifuza amahoro ku Barundi bose, kugwaruka eka n'uwitwa mwene gihugu. Hanyuma tuca tubwira w'amahoro n'umwizero, cyane cyane ntituze turashyira imbere nk'umuntu ari mu muco w'ugwaruka abona yuko ibintu byose byagenze nabi ko ataca tukiyora, ahubwo nk'uko na aba bandi batumire iyo bagiye barabivuga, turakeneye kwiyunga mu butandukane bwacu, hanyuma twiyumvire icyo twokora. Uko nk'uko mwabyumvise bagiye abasanzwe bari mu migambwe, twebwe icyo twashoboye kugira no kubegeranya, hanyuma tukabashyira hamwe bakaganira mu bibatandukanya mu byiyumviro cyangwa mu bikorwa, hanyuma bagaca bashinga imbere y'uko dutandukana icyo twita komite du suivi. Ni ukuvuga uwo uri mu mugambwe aca agenda mu we yaserukiye akaza arababwira ibyo yabonye, haba mu nyifato aho bashobora guhuriza na mugenzi we batahora bicarana nabo mu mashyirahamwe yigenga uko nyene, mugabo tugakuraho uko gutinyana ariko gukwega inyifata zitabereye, kuko hajya mwicaranye mutegereza ko nkiri muhuriza ko hanyuma. Sinzi ko nakwishuye neza ku bibazo wari wambajije, ariko twebwe iyo turiko turigisha imboneza z'ugwaruka ingene bomenya kwibako, ni ukubera ko tuzi yuko ingorane nyamukuru ari ubwo bukene. Ubwo bukene rero ntibwoca butuma twihebura, ahubwo no kuraba ingene butanga intererano mu buryo buke bwacu, tugatanga n'uturorero butwaragize imigambi.
Ubukene nk'uko muvuze Mushyanahe Jean-Claude, ubukene urarutana, ubukene mubandanije ibyo bikorwa byo kuja hamwe ikakunga ubumwe ikakwihanganiranira bwa bumenyi bwa bwenge umuntu arahura ucusanga ubwo bukene umuntu ashobora kubugwanya, ariko mu gihe umutekano utosekaye ubwo bukene buriyongera cyane gose. Ndabona kanya kariko karatujana na Shaka duhe ijambo. Jean-Paul muratwumva, mwiriwe neza? Murafite ikibazo? Murafite icyumviro?
Yewe ikibazo ufite. Halo?
Duga ku ijambo, turakumva.
Ikibazo ufite ni uko mwari kumuvuga ngo ugwaruka ngo twogira imigambi, ariko abo banyepolitike nyine nibo batugumura, urabona nitwe bakirikindira ko kandi turi ugwaruka, nta n'imigambi ihari. Urabona mu Burundi nta buzima gitangura, uraheza amashuri ukicara, ukaba umushomeri ukajya kurima. None iyo politike kuki batoyibirira bakagira imigambi bagahugwaruka akazi, nta kugira abazi barabakirikira ko babashyira mu bya politike, nta n'icyo bibamarira, aribo bahasiga ubuzima, nta n'akadoza kabo bari kubategura. none ati bategekanye iki kugira ugwaruka nabwo ejo habo hazi habiheza murakoze
eh kibazo ciza mushana Jean Paul reka tutangwe ko mushana ye Arnaud irakoze ibintu byinshi aba ariko baratera kamo iradio ijwi y'America eka namwe bwe nyine mwashikirije bivuga ko abanyapolitike kenshi aribo bakoresha ugwaruka ruri mwirigara nkuko mwabivuze mu bukene budasanzwe ugacho sanga bariko bararukoresha akama motera abanyapolitike nakaye muri kigi
murakoze cyane icugambere na mbere novuga nuko umutumire hariyo nagamanya mukosore kuja muri politike birafisa kamaro kubera igigo z'igihugu zifategwa zifatwa n'abanyapolitike zigafatwa n'uma cyane cyane mu namashinga amateka urabyo amategeko batora rero abanyapolitike bamwe nibyo barakoresha gwaruka makuru na mu bintu bitari byo ariko gwaruka rugenda muri byo ngusanga ari rutke ariko kandi gwaruka nago ruje muri politike kugira byize nago ni gwinshi rero kuri abanyapolitike bakoresha nabi ugwaruka rakajana mu bitari byo ndobanura yuko kubita kati butima mpembero akibakiza ko arabavyeyi nabavyeyi gwaruka bariko barakoresha nabi ni gwaruka gwa Burundi gwaruka kumbure gwa rufise cyo gotera mu gihugu cyo gituma rero nubwo gwaruka rewo hagabira n'ubwo rumviza rurimi rusosa rw'abanyapolitike baza bababesha ko ningaruka mbi hanini naho ibaje ko abanyapolitike dija kuri bo nk'akarero rero uravye abanyapolitike barubika nk'abana nk'ibyabaye ngaha mu Burundi usanga barubika abana babandi abiwabo ugasanga bari mu mazu bamerewe neza mbere bari hanze bariga kandi ko usanga abandi bari muri ibyo byo gusambura gusa ntibubake nico gituma rero ntitwote ikosa cyane ku banyapolitike n'ubwo ariko rafise uruhara wopfira ibanga ntirupfe kwakira utwo tuntu duto duto rwo konona igihugu rugaca rusamba ni guca bibarutse murakoze
murakoze ano muravuze ikibazo gihambaye cyane rwose ko abanyapolitike n'aho abanyapolitike boguma bafise kumuzirikanye ko arabavyeyi imbere ya byose bakihangana rero kutuma urwaruka abatuvuga abanyapolitike bo ku mpande zose barubakirinda gutuma urwaruka mu bikorwa ataho birushikana mushana Marius ngenda kuri iyo namwe nashaka kuri ico kibazo nyene akama umutera abanyapolitike nkuko twumva badomwa ko urutoki mu kigihe ni nkaka
ego birakinwe nyine ko abo banyepolitike bo kubitiza agatima mpembero bakamenya yuko abo bana bafise kazoza kandi bategezwa kubandanya bubaka igihugu kandi abo banyepolitike bakamenya yuko kumbure ibyo bose ukamwe gwaruka hari n'igihe nabo nyine biheza bikabahindukirirako ni byiza rero yuko abo banyepolitike nkuko aribo bitwa ko ari nararibonye bogerageza no kubereka akarero keza kugira ngo ntibabasuke mu mucanwa na cyane cyane kandi ubwo gwaruka nyene ni nago mbere twonashinyikira ko cyane baca ubwenge kuko baramaze kubona yuko aribo ba mbere bagira ingorane zikomeye cyane nubwo basuka muri ivyo abanyepolitike umwe wese ikibi yagikoze kenshi usanga ari wagihaniwe kandi baza yuko umuntu azi ubwenge atoshobora gukora mu mucanwa awubona uruhara runini burya abanyepolitike ego barafise uruhara mugabo ubwo gwaruka nago ni rujijuke kuko ingorane nyinshi zigaruka kuri bo hanyuma uyu nyene Jean Paul yavuze n'ibijanye n'ivyakazi noshobora kubigaruka ko ngo kugira ngo baze barabaha akazi ariko ubwo gwaruka ni rumenye yuko rutoza rurazerinze ngo ruzerinze nkuko umengo badakoze kubera ko abenshi biga bavuga bati leta izoduha akazi twifuza yuko ahubwo bogerageza kuza barakireya ako kazi nabo kugira ngo bashobore kugaha abandi kuko uwo munyepolitike naho yoshobora gucisha iyo ngendo yiwe y'ukumusuka mu bitari byiza mu gihe uwo mujene uwo gwaruka go barufise ico ruriko rurakora nibiteho akazi bagashinge bagahe n'abandi hanyuma abo banyepolitike nabo babasuka mu bitari byiza babime amatwi cyo bari byiza cyane
yego me murakoze mu shenahe Marius ngenda kuri yo ndabona tufise wundi munywa ni radio ijwi ry'America na kanya gasana kariko karagenda mu shenahe kongoma mwiriwe neza nibaza ko umushenahe kongoma yabuze mu kanya ntiyaboneka turashobora kumuha ijambo ariko nagomba ngaruke ku mushenahe Jean Claude Nikwibitanga akamu abantu bose bakoratira nakamu mumaze kumva mura yo manama mukoresha eka muri ivyo biganiro mutunganya akamukavuga ko abanyapolitike kenshi na kenshi bakoresha ugwaruka kuko rufisi nguvu nyinshi eka ariko kazoza ku Burundi kazoza ku uyu munsi naho hanyuma nashaka nabaze namwe ikintu mwo vuga ikintu mushikiriza ari nk'impanuro canke nk'umunyapolitiki wese yoba hari habavuze amajambo meza cyane gose ati abonyapolitiki nabonye n'abavyeyi nibibaze ko abo bana bafise kazoza eka badakwiye kuja mu bikorwa atakamaro bibagirira akamumwe mutera naka
babivuze neza cyane kandi nagomba ndabashimire nshimitse kubona mwiyumvira kuduha aho dushikirize ibyiyumviro aha mu ishuri rya Amerika rya mbere muturondeye kugira ngo tubashikirize impungenge mbese n'intererano dushobora gutanga mu bibazo bihanze u Burundi ahanini icyabuze kubura aho duhurira kumva iyo tugize ibiganiro nk'ibi biradufasha kugira ngo duhimirize yaba leta y'ubugwaruka yaba mese n'abasanzwe bashyigikira imigambi ya leta cyangwa y'Abarundi bakagira icyo bakubiye muri bene byo kuko ikivuye kwa mwene cyo kikaba ari icyumviro cyubaka nawe ugishyigikiye urabona yuko uri ukora utera uje imbere rero ahanini je nibaza yuko icyo nukongera kuko byo washikirije nuko ugwaruka gworonka aho ruza ruravugira aho ruhurira bakavugana banashaka n'ibibatandukanye ubwo bakaronka ubwo buryo bwo kuza baravugana
bakavugana
cyane n'ibindi
icyo gishobora
kubatera
icyo ni kintu gihambaye cyane rwose imbere yuko ndabarekura mu Shenahe Jean Claude mu masegonda 30 kamumwotera ugwaruka rwo barutarajijuka nkuko byavuzwe ni nkakahe amasegonda 30 imbere yuko duha ijambo Marius na Arnaud
akamo noterwa ugwaruka jewe nuko basaba yuko kwamabona yuko aribo bazobajejwe igihugu ejo na ntaryo bakama bariko barashira imbere ineza y'Abarundi bose bakabona yuko inguvu bafise ari izo kubika gukoresha no kubika izo bazokoresha mu gihe bazoba baramutswa igihugu cyabibarutse cyane cyane bakaza barahanahana ibyiyumviro byoteza imbere kubungabunga umutekano kubungabunga ibikorwa by'iterambere kuko bazoheza babishimigure n'abazokwaruka inyuma yabo
egome namwe Marius ngenda kuri yo akamumotera cyane cyane gwaruka rutaritaba izo biganiro ni nkakahe amasegonda 30
ego ubwo gwaruka ni byiza yuko gogerageza rukamenya yuko ari bwo Burundi bw'ejo ko nk'uko umuvukanyi wacu ajije kubivuga ejo niyo bazaba baramutwa igihugu niyo bazogitunganya nibiza rero kandi yuko bogerageza kwitunganiriza imigambi ibafasha kwiteza imbere kugira ngo baronke akazi baronke bagahembere nabandi nico numva novuga
namwe mushena Arnaud irakoze akamumotera gwaruka rutarajijuka guhitabire ivyo bikorwa vyo guteza imbere eka gushira imbere cyane rwose amahoro ubumwe eka no kwihanganira nubu
kurero hadoro gwaruka rutaraza mu biganiro nuko goza kirikare kuko muri izo nyigisho no muri ivyo biganiro turiga cane ngene twokunda igihugu cacu tugashobora kubungabunga umutekano kugira dushobore kuronka amahoro kuko murazi yuko ata amahoro ahari atabikorwa by'iterambere bihara hama urundi gwaruka ndoruhanura yuko dufite ibyo tutandukanye rwinshi twe Burundi bubu na kazoza bubu kubera tutegeza gukora ikintu cose coza gishira n'izi imbere kugira dushobore kubaka neza igihugu cacu
cy'ibisambo
ama numvise cyane bavuga ngo leta akazi itanga akazi leta nishobora gutanga akazi ku bantu
akanya karatujanye impanuro nziza cyane gose no irakoze murakoze cyane gose turabashimiye mushyane Jean Claude ni kwibitanga turagushimiye nawe mushyane Marius ngenda kuri yo turashimiye abanyamwanyi radio ijwi rya Amerika ba dotea kamo turashimiye ingenieur yadufashe mu giga bw'ivyoma na Fatukarara yatunganije ibiganiro byo munsi mugire amahoro nimugoroba mwiza mu isaha imwe turashikiriza ibindi biganiro mu isaha imwe n'inusu mu masaha abiri murakoze cyane gose.